mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byo kuri Nostaha mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio indwi muri kumwe na aho yanitanga ishaka
na Fidenio Ngabo.
Mu Burundi mutwumvira kuri mirongo migufi ya shortwave mirongo metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Kuri Facebook muradukurikirana kuri adresi ya VOA Radio yacu. Mwiriwe mwese rero kaze mu biganiro byacu.
Ingabo z'igihugu zirinze imipaka yose y'igihugu cyacu kandi zijyanye amajanja ku buryo nta kindi gishobora kuba cyaduca muri humye ngo cyongere gihungabanye umutekano w'abaturage bacu.
Uyo ni François Habitegeko ayobora akarere ka Nyaruguru avuga ko kwifatanya n'abanyagihugu n'igisirikare atawuzongera kubaca muri humye ngo apfe kuhungabanya umutekano wabo. Ni nyuma y'ibitero byagizwe muri ako karere n'abantu bitwaje ibigwanisho.
Incamake y'amakuru yo hirya no hino tugira tubashikirize mu kanya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yatumye ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN byiyemeza kubyerekeye kongereza amafaranga biterera muri iryo shyirahamwe ku bijyanye no kwivuna umwanzi.
Igihugu cya Cameroon kirabeshuza ubwicanyi bwagirizwa igisirikare cyacu.
Abarovyi 92 b'Abanyekongo bahagaritswe n'igisirikare kirwanira mu mazi cy'igihugu cya Uganda mu kiyaga Edward mu buseruko bw'igihugu.
Leta ya Sira yigaruriye igisagara cya Dara cyari cyarafashwe n'abitwaje ibigwanisho kuva mu mwaka w'2011. Ayo makuru yo mu karere k'ibiyaga binini n'ayavugwa hirya no hino ku isi n'ayandi menshi twabateguriye mugume ku maradiyo yanyu.
Donito cy'amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yatumye ibihugu bigize ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'iyo hari Atlantique OTAN byiyemeza ko byerekeye kongereza amafaranga biterera muri iryo shyirahamwe ku bijyanye no kwivuna umwansi. Ni nyuma y'uko Perezida Trump yidoze mu kuvuga ko gufasha ishyirahamwe OTAN ari umuzigo munini kuri Amerika. Perezida Trump yabwiye abamenyeshamakuru ko ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN byiyemeje kurushiriza ku byerekeye intererano yavyo y'amafaranga. Amenyesha ko ivyo bizotuma ishyirahamwe OTAN rigira inguvu kurushiriza. Imenyesheje ko bimwe muri ivyo bihugu biterera ibice bibiri kw'ijana vy'ubutunzi bwavyo mu gihe ibindi vyemeye gushika kuri urwo rugero. Perezida Trump yatangaje ko yemera ishyirahamwe OTAN. Yamara yavuze ko Amerika itafashwe neza muri iryo shyirahamwe mu kuba ariyo iterera amafaranga menshi cyane kurusha ibindi bihugu muri iryo shyirahamwe mu kiringo kigera ku myaka 70 rimaze rishinzwe. Trump yavuze ko Amerika iterera hagati y'ibice 70 n'ibice 90 % vy'amafaranga agenewe gushigikira ishyirahamwe OTAN. Avuga ko ivyo birenganya abatanga amatagisi muri Amerika.
Kuri uno munsi wa kane igisirikare cya Siriya cyadugije idarapo mu gisagara cya Dara mu bumanuko bw'igihugu. Ikinyamakuru cya Leta cyibukije ko muri icyo gisagara ariho hatangurira intambara igihugu kimazemo imyaka indwi. Televiziyo y'igihugu yatangaje ko abasirikare badugije idarapo hafi y'ibiro vya posita yako karere. Iyo posita ni inyubakwa ya mbere ya Leta yafashwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho intambara igitangura. Aho ni nyuma yaho hatanguye ibitero vya mbere vyo kugwanya Leta vyatanguye mu mwaka w'2011. Ku munsi wa kabiri niho ikinyamakuru cya Leta cyatangaza ko abarobeli mu gisagara cya Dara bemera gushira hasi ibigwanisho byabo bikomakomeye. Uno munsi niho Leta yatangaza icese ko bemeye kurekura burundu icyo gisagara.
Naho tuzuye mu karere ka Afurika, aho perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni yategetse ko abashinga amateka bo mu gihugu ciwe baronswa ababakingira ubuzima bwabo bitwaje ibigwanisho. Ivyo ni nyuma y'igandagurwa mu kwezi guheze umushingamateka w'umugambwe uri ku butegetsi. Perezida Museveni yategetse ko abasirikare bafise ubuhinga bukomeye bwo kurasa n'imodoka zikinga insoro bihabwa abashinga mateka bashobora kugira migwa n'ibitero iyo ngingo ikurikiye igandagurwa mu kwezi kwa gatandatu cyo mushinga mateka mu mugambo uri ku butegetsi National Resistance Movement mu mfunyapfunyo NRM Ibrahim Abiriga yarashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho hamwe n'igandagurwa itaratorerwa inyishu mu myaka irangiye y'icegera cy'umushikiriza amazi mukuru John Kagezi hamwe n'umuvugizi w'igipolisi Andrew Kawesi izo ngingo nshasha zerekeye umutekano agaciro kazo gatatangajwe icese zafashwe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu yamara zagiye habona uno munsi kwa kane zanebaguwe bikomeye buno nyene Julius Mukunda umuyobozi mukuru w'urunani rw'amashyirahamwe ategamiye leta kurikirana ikoreshwa ry'amafaranga ya leta avuga ko iyo ngingo izotwara amafaranga atagira uko angana mu ntumbero yo gukingira abantu bari kurushi atangaza ko ivyo bishobora kuzotwara amafaranga arenga miliyoni 10 y'amadolari y'abanyamerika n'iyabashinga amateka 456 bahabwa ubwo buryo bwo kwikingira
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi yarabandanya turacaye muri Afrika leta ya Cameroon itangaza ko amasanamu ya video yerekana ko igisirikare cyayo coba carishe abakekwa kuba ari abihevyi batanu n'abana babo b'inzoya batatu bigatuma abantu biyamiriza ico gisirikare ari imwe mu migambi y'abatavuga rumwe na leta bariko baragerageza gutesha agaciro ico gisirikare Isa Chiroma umushikiranganje ajejwe guhanahana makuru hakaba kandi n'umuvugizi wa leta avuga ko igisirikare cico gihugu cyamye cyubahiriza amategeko avuga ko kibikora mu rugamba rwacu rwo kugwanya Boko Haram mu karere k'uburaruko bw'igihugu ku mupaka na Nigeria mu kugwanya imiguye bitwaje ibigwanisho muri Centrafrique itera imipaka yayo mu buraruko hamwe n'imiguye y'abashaka kwiyonkora mu gace k'abavuga ururimi rw'icyongereza aya masanamu ya video ateye agahinda yagiye araherekana ku mbuga ngurukana bumenyi yereka abagabo bambaye imyambaro y'igisirikare cya Cameroon bariko barica abagore n'abana babo iruhande yabo hakaba hari abandi bagore bariko barabiraba mu gahinda kenshi umwe muri abo bagabo bari bambaye imyambaro y'igisirikare cya Cameroon yavuga mu gifaransa ko badakunda kwica abantu ariko ko atakundi bari bubigenze
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC Abarovyi 92 b'abanyekongo bahagaritswe n'igisirikare kigwanira mu mazi cy'igihugu cya Uganda ku kiyaga Edward mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu mvuto mu gihugu cya Uganda iyo byatangajwe n'umutegetsi w'igihugu cya Kongo ni mu gihe cy'uka kibiciyongeye hagati ya Kongo na Uganda ubwato bwo kuroba 20 n'imoteri 25 byarafashwe n'igisirikare kigwanira mu mazi cya Uganda nk'uko bitangazwa n'umushikiranganje ajejwe uburovyi n'ubworozi Paluku Kisaka umukuru w'ishyirahamwe ry'abarovyi mu karere ka Kyavi Nyonge aho izo zabereye Jonas Katariko avuga ko kuva mu ndwi nkeri zirangiye gufata abarovyi b'abanyekongo mu kiyaga Edward byacitse ubucuruzi bukomeye ku gisirikare kigwanira mu mazi cya Uganda kubera abo barovyi batangishwa amafaranga menshi cyane avuga ko abagerageje kutadaza canke kwanga kubahiriza ibisabwa n'abasirikare ba Uganda batawe mu mvuto ku butaka bwa Uganda mugwi w'abahinga b'abanyekongo bari Kampala ku mugwa mukuru wa Uganda kuganira n'abategetsi b'ico gihugu mu ntumbero yo guhagarika icuka kibi kiri hagati ya Uganda na Congo migenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri ntiyoroshe ivyo bihugu ntivyumvikana ku vyerekeye gusangira amatungo ntanga nguva ari mu kiyaga Edward tana mu mitwe muri cyo kiyaga kwa yongeye kuva mu ntango z'uyu mwaka
Rubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 mu Rwanda naho ni FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www akaburungu radio yacu www.akaburungu.com
Buna hano umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru mu bumanuko bw'u Rwanda Bwana François Habitegeko yavuze ko abateye ibitero mu murenge wa Nyabimata mu minsi heze baciye muri humye abasirikare b'u Rwanda ariko ko ubu mutekano wagarutse kandi ko habayeho guhasha umwansi ku buryo ubu ngo ingabo z'u Rwanda ziriko ziracunga umutekano muri ako karere. Iki inkuru ni ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Agaragaza uko akarere ka Nyaruguru mu majyepfo y'igihugu gahagaze kugeza ubu mu kiganiro n'itangazamakuru. Abanyamakuru babajije Bwana François Habitegeko meya wa Nyaruguru kumwuka wifashe mu rwego rw'umutekano ni mu gihe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu n'intangiriro z'ukwezi kwa karindwi mu murenge wa Nyabimata uhana imbibe n'igihugu cy'u Burundi humvikanye ibitero by'abitwaje intwaro batigeze bamenyekana. Ni ibitero byahitanye ubuzima bwa bamwe, bikomeretsa abandi, birangiza ndetse biranasahura. Asubiza iby'iki kibazo, meya w'akarere ka Nyaruguru nawe yabanje kongera kwemeza iby'ibyo bitero ndetse n'ingaruka byageze ku karere ka Nyaruguru ategeka. Avuga ko abo bagizi ba nabi batamenyekanye babaciye muri humye barenga inkiko z'u Rwanda. Bwana Habitegeko muri iki kiganiro n'abanyamakuru ntiyatomoye neza uburyo impande zombi zabyitwayemo, ariko ntiyabuze gushimangira ko ku ruhande rw'u Rwanda habayeho guhashya umwanzi. Bamusubiza aho yari yateye aturuka ibintu bica amarenga ko haba harabayeho imirwano.
Baduciye muri humye n'abantu baje baturutse mu ishyamba babagizi ba nabi bagamije guhungabanya umutekano w'abaturage bacu. Uko rero ubu bihagaze nuko ku bufatanye bw'ingabo z'igihugu n'izindi nzego z'umutekano ndetse n'abaturage, abo bantu twarabahayije turabirukana baragenda basubira iyo bavuye. Bitwazaga rya shyamba rya Nyungwe, muziko ishyamba rya Nyungwe rihana umupaka igihugu cy'u Burundi, bashobora kuba ari naho bazaga baturuka muri ari amashyamba y'u Burundi, kubera ko naho umutekano waho bafite ibibazo byaho bishobora no guha icyuho nabo bagizi bana bibashobora kuba bakwitwaza ishyamba ndetse nijoro bagahungabanya umutekano wacu.
Muri iki kiganiro n'abanyamakuru meya wa Nyaruguru Bwana Habitegeko yakomeje ashimangira ko kugeza ubu ingabo z'u Rwanda ziryamiye amajanja ku buryo ngo nta wakongera kuzica muri humye.
Icyo nababwira uko umutekano uhagaze nuko umeze neza, abaturage baratuje, ingabo z'igihugu zirinze imipaka yose y'igihugu cyacu kandi ziryamiye amajanja ku buryo nta kindi gishobora kuba cyaduca muri humye ngo cyongere gihungabanye umutekano w'abaturage bacu. Abaturage nabo bahagaze neza, bahagurukiye kwirindira umutekano no gutanga amakuru kugira ngo wahirahira akaba yagaruka kubahungabanya ubu ngubu babe bamugaragaza bamugaragariza ingabo z'igihugu nk'uko byagenze ku bagarutse gusahura nanone itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi.
Kugeza ubu nk'uko meya w'Abanyaruguru yumvikanye abisobanurira abanyamakuru, abagabye ibitero mu Rwanda mu karere ka Nyaruguru Nyabimata ntibaramenyekana. Aravuga ko ari abantu baza basesera batazwi badashaka no kwivuga, gusa mu bakekwa byumvikana ko hashobora kuba harimo ababarizwa mu mutwe wa FDLR ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo udacana uwaka n'ubutegetsi buruho mu Rwanda.
Abo dukeka bavuye muri iki gihugu bakoze ibyaha bitandukanye, hari aba bagiye bahunga kubazwa genocide bakoze muri iki gihugu, genocide yakorewe Abatutsi. Hari murabizi ko hari abagiye bagahunga bagatorongera muri ayo mashyamba ya za Kongo basize bakoze genocide. Abo rero bateshejwe gukomeza kwica abantu, hari abagiye bakoze ibyaha bitandukanye. Abo bose mu by'ukuri nibo dukeka ko bafite uwo mutima wo kuba bagaruka bagahungabanya umutekano kuko bateshejwe bataragera ku ntego yabo.
Mu minsi ishize mu matariki ya 19 zishyira 20 z'ukwezi gushize kwa gatandatu nibwo hatangiye kumvikana ibitero by'abitwaje intwaro batamenyekanye Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata. Ni igitero cyahitanye ubuzima bw'abantu babiri, gikomeretsa abandi batatu, gitwika imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge na moto y'umuturage ndetse n'ibindi barabisahura. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwakurikiye kwa karindwi nabwo humvikanye ikindi gitero muri uyu murenge wa Nyabimata, ubutegetsi buvuga ko cyasahuye muri ako gace. Kugeza ubu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda mu mirenge ihana imbibe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Abashinzwe umutekano bakunze kumvikana mu bukangurambaga muri rubanda buhamagarira burumwe kuba ijisho rya mugenzi we bicungira umutekano ari nako birinda gucumbikira ufatwa nk'umwanzi. Akabagira ubusaye ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Igihugu cy'u Rwanda kibandanya kwirukana Abarundi bazira kuba batujuje ibyangombwa abarenga 60 bahejeje kwakirwa ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu Kirundo. Abirukanwa n'ubu babandanya kuvuga ko bazira umwikeko ko uko Abarundi boba ari bo bahungabanije umutekano ahitwa Inyaruguru mu ntara y'Ubumanuko mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyo kimaze gutangaza ko atabimenyetso by'uko hoba hari inkozi z'ikibi zifite imigambi yo guhungabanya umutekano ku ruhande rw'u Burundi. Ibindi kuri inkuru twumvirize Jean Bosco Ndarurinze.
Amakuru dukesha abapolisi n'abandi banyagihugu barangurira imirimo ku mupaka wa Gasenyi Nemba avuga ko Abarundi batarasiba kwirukanwa mu Rwanda kuva indwi turimo itanguye. Kuri wa kane 35 bakiriwe imbere ya saa sita ku muhengamo nk'igihe cy'isaha 10 abandi 32 bahavuye bashika. Uko aba mbere bavuga ko birukanwe niko n'abubu bavuga.
Twadutunguye igitwabaje ni uko tuba dufite imiryango dusizeyo dufite umugore n'abana ubwo ni urugero. None twongera turagiranye ibyo twahinze ubu twakoreye hariyo niho twahinze ubwo ibyo tubisizeyo.
Aha mu kwezi gushize habaye umukwabo bakajya baza badufata mu mago bamwe twari twubatse abandi batarubaka. None ubu badukusanyiriza ku murenge bakagenda bakusanya n'abandi babakura hirya no hino mu mirenge itandukanye. None ubu bakuzuza imodoka nk'eshatu enye bakabohereza. Ni muri urwo rwego rero natwe badufashemo batugeza ku mirenge.
Mu kurindira ko abirukanwa buzura imodokari hari ikibanza abahagarikwa ubwa mbere bavuga ko barindiriramwo. Uko baba muri icyo kibanza nico batishimira.
Nkatwe tumaze icyumweru cyose turyama kuri sima dufunze muri gereza. Cyumweru cyose utwe twafashwe kuwa kane mu ijoro ryo kuwa kane no munsi ndoma ari kuwa kane icyumweru kirarangiye turaho ntamaze yo gukaraba ntayo ubwo nyine twari dufashwe nawe muri mato.
Mu gitondo tuzinduka rero tugenda tugeze mu karere ka Kirenge aho ngaho twari turi naba ngaba igatore tuba ngo badushyira muri sare twijyamira kuri sima nk'uko uko natwijyama nyine nk'utanye hari ikibazo bifite. Ubwo rero bakajya batubwira ati bagiye kutuzana bigapfa tukaryama babibiye gutya tubwirirwa tuburara. Ubwo rero umunsi kwe twageze gutya tubona bazanye imodoka baba baradupakiye baratuzanye.
Abarundi barungikwa iwabo bavuye mu Rwanda bemeza ko abari babacumbikiye bishura mu kibanza cyabo.
Nabonye umudamu umwe yarafite umugabo w'umurundi nawe umugabo baramupakiye yaraje ariko ntashabujije uwo mudamu watamushyira mu gashuro akararayo ngo nawe ni ishuri 2020 ngo byaho yarafite iki yari yashatswe n'umugabo w'umurundi
bayakibwa n'abandi.
Ubwo twabonera ubuyobozi nk'uko umurenge pe n'ubuyobozi bwabikoze neza tubyirebe abana bivuze tubireba bana babwiye ngo kwari ibyo mwara bacumbikiye namwe mugende babacumbikire.
Abari babicumbikiye bamerewe nabe abo baracumbikiye abayobozi baho bamerewe nabi cyane.
Ku mpapuro ziri ku amazina yabo zishyikirizwa igipolisi cy'u Burundi gicungera imbibe biboneka ko birukanwa kubera ko batagira ibyangombwa bibarekurira kuba muri icyo gihugu. Bamwe mu birukanwa niko babitahura abandi bakavuga ko bafise inkuru y'imvo nyamukuru.
Nari maze imyaka 22. Uwo mukwabu ukuntu waje bamwe bavuga ko ngo bikomotse ku Barundi ngo batera sinzi ishyamba riri hirya mu majyaruguru ngo na Barundi ngo bahatera ni Nyungwe. Noneho rero biziramo gutyo baratubwira ngo umuntu wese udafite icyangombwa ngo agomba gutaha i Burundi.
Ngo Nyungwe ngo ni abasirikare ngo bateye u Burundi ngo niko babikeka. None ngo niyo mpamvu ngo barimo baratwirukana ngo niyo mpamvu ngo barimo baratwirukana ngo wenda ngo hari igihe ngo ari twebwe ngo tubitere nta gihamya bafise nyine ni ugukeka gutya.
Ko bahariho abahungabanya umutekano mu gihugu cy'u Rwanda baturutse mu ishyamba rya Nyungwe bagahunga bagana mu Burundi. Igisirikare cy'u Burundi kiramaze kugira icyo kibivuga ko kibikije kuri Colonel Biyereke Floribert akivugira. Igisirikare cy'u Burundi kitangaza ko atamuhari canke umugwi w'abitwaje ibigwanisho abasirikare b'u Burundi bakizura ku mupaka barashobora kubona ku rubibe u Burundi busangiye n'u Rwanda. Mu itangazo uyu muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yasohoye mu ntango z'indwi amenyesha ko atakimenyetso cyerekana ko agataka k'u Burundi kuba kariko karakoreshwa. Umugizi ubutegetsi bwa nabi. Iryo tangazo risozera risaba ingabo z'u Burundi ziriko zirakizura ku mupaka kurikanura kugira ngo umutekano ukomezwe ku gataka k'u Burundi. Kuva abarundi batanguye kwirukanwa mu gihugu cy'u Rwanda hari ukwezi, hari abamaze gutangura kwitahana kugushaka kwabo batarinze kwirukanwa nk'uko amakuru dukesha igipolisi gikorera ku mupaka wa Gasenyi kibivuga. Ayo makuru akavuga ko abarenga ibihumbi bibiri baba bamaze kwirukanwa kuva hagati mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka turimo mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane mu Rwanda, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yatanguye ibikorwa byo kwakira kandidatire z'abifuza kwinjira mu nama nshingamateka. Mugenzi wacu Asumta Kabo yaratubwira ibindi kuri inkuru.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, abakozi ba Komisiyo y'Igihugu y'Amatora bazindutse bakira bazana kandidatire zabo. Mu baje ku munsi wa mbere bari biganjemo abagore bifuza kuzahagararira abandi mu nteko ishingamategeko. Iyi myanya yahawe abagore igaragara nk'iyatumye abagore bitinyuka. Urugero rutari kure ni urw'umwari Mutuyimana Lydia w'imyaka 32 avuka mu karere ka Ruhango, yarasanzwe ashinzwe imibereho myiza mu murenge, ariko aremeza ko adafite ubwoba bwo guhatanira kwinjira mu nteko ishingamategeko.
Barambwiye bati rwose komeza imbere, bati n'ubundi tubona urikora jeze, ibintu byose wabikora neza, kuko nakoze bambwira ngo rwose uzabe muganga wajya uvura abantu. Ubwo rero ibintu byose ngiye gukora ubwo wagize igitekerezo turagushyigikiye.
Ubonye barabushyigikiye?
Yego.
Nta n'umwe mu giturage urakuza nabyo bintu wavuga ati ubu uri mu biti?
Wenda kubera ko igihe cyo kwiyamamaza kitari cyagera, nta bantu nabibwiye. Ariko ntekereza ko igihe nikigera, uretse nyine ababyeyi banjye navuze ni kuko ntago nagenda ntavuze aho ngiye, bambwiye ati turagusengera bigende neza, tuzi neza yuko nibikunda uzabishobora.
Iyi gahunda yanitabiriwe n'imitwe ya politike. Umutwe wa politike woherezaga umuntu umwe akaba ari uzana ibyangombwa by'abashyizwe ku rutonde bose bifuza kuba abadepite. Ishyaka rihana ukwishyira ukizana kwa muntu naryo rifite urutonde rw'abantu 80 bifuza kujya mu nteko ishinga amategeko. Dr Odette Nyiramirimo ni umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka, avuga ko bizeye imyanya 10 mu nteko ishinga amategeko.
Dufite icyizere gikomeye, nta gihe tutigeze tugira abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, haba mu mutwe w'abadepite, haba muri Sena, ndetse no muri East African Community. Ku buryo rero dufite rwose icyizere cy'uko aya matora tuzabonamo imyanya ishimishije mu nteko ishinga amategeko. Ndatekereza ko tuzabona nk'icumi kuko twongeye umubare w'abayoboke. Twarakoze cyane muri iyi minsi, abayoboke bariyongeye. Numva rero rwose imyanya 10 nyizeye.
Abakandida bigenga ntibabonetse mu ba mbere batanze kandidatire zabo, n'umwe wabimburiye abandi yaje gutungurana atangaza ibinyuranye n'ibyo yari amaze iminsi avuga ko nubwo bigoye kuba umukandida wigenga ariko yagiyemo yabyiyemeje. Bwana Habineza Jean Paul, umusore w'imyaka 26 y'amavuko, ukomoka mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye, ubwo yari kuri komisiyo we yavuze ko ataje gutanga ibyangombwa ahubwo aje guhagarika urugendo yari yatangiye.
Nshingiye nanone ko politike yanjye mu gihe nari kuba umudepite wigenga idatandukanye n'iyo umutwe wa politike mbarizwamo, kandi nawo ukaba uzatanga abakandida muri aya matora. Maze kugeza kuri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ibaruwa isaba gukurwa ku rutonde rw'abakandida depite, kubera ko abaturage bampaye ibyo bitekerezo ari nabo nifuzaga guhagararira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Nifurije intsinzi abakandida b'umutwe wa politike mbarizwamo.
Nta minsi biyarishize Bwana Habineza, umukandida wigenga ndetse wari umaze no kugera mu turere 7 ashakisha imikono y'abamushyigikiye, atangarije Radio Ijwi rya Amerika ko umukandida wigenga bitoroshye ariko nta gucika intege. Jean Paul yabajijwe niba bisabwa abakandida bigenga aribyo byamunaniye akaba ahisemo kugenda, avuga ko icyemezo yafashe yakigiriwemo inama n'abaturage bamusinyiraga.
Abanyarwanda bambwiraga bakoreshaga terime yo gucanga ati waba uducanze, uri umwana wacu mu rugo. None mu rugo rwacu dufite abo dushaka kohereza, tuzagushyigikira gute kandi tugomba gushyigikira n'ubundi nabo muvukana? Hanyuma abo mu duhuje umutwe wa politiki nabo ntabwo basabye kuramo kandidatire. Abenshi barambwira bagaba bati ni uburenganzira bwawe, kandi ati ariko nubwo ari uburenganzira bwawe urumva ko icyo gihe ni nk'umwana mu rugo ushatse guca indi nzira urugo rutahisemo. N'uwansinyiraga akambwira ati uri umunyarwanda, uri umujene, ufite ibitekerezo byiza, uhisemo neza, ntabwo nakwima amahirwe yawe, ariko ndagusinyiye kubera ko amategeko abikwemerera ariko umenye neza ko ntabwo nzagutora.
Iyi gahunda yo gutanga kandidatire yatangijwe kuri itariki ya 12 z'ukwezi kwa 7 izasozwa kuri 25 z'uku kwezi. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asunta kuri iyo nkuru. Mu Burundi umugwi CNTB ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo uri mu ntara ya Makamba mu isekeza ry'imanza z'amatongo zitari nke zihavugwa abajejwe intwaro bavuga ko batoroherwa no gusigara barashira mu ngiro izo manza zitoroshe ibindi twumvirize mugenzi wacu Christine Munezero.
Isaha 8 z'umuhingamo abaserukiye umugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB bararangije akazi bari bafise kuri uyu wa kane ku mutumba bukeye wa komine ya Nyanzalake. Impande zariko zirumvirizwa zisohotse abana b'imiryango ibiri ihejeje kuburana ntibihanganye.
Umubyeyi mureka avuge nta mutengazana yaryamanye na nyina senge akamutyara ku mwana. Burya burozi bakurungitse harya akaza gusa ku mugaragaro ntacyo buzodukoza.
Mu isekeza ryatunganijwe aho mu ntara ya Makamba mu gusentebe utegekanya kwakira matati 8,000. Muri iyo 2/3 na matati y'amatongo n'ayandi matungo avugwa muri komine Nyanzalake yonyene. Ernest Ruzobava ko n'umusango yaguze itongo aho ku mutumba wa Bukeye atazi ko hari uwahunze yararisanganywe.
Mu gusentebe babigiyemo iyo yahungutse ico twumvikanye yuko tugiye kubana mu mahoro n'imu butungane hanyuma tuje turagabura. Kariko shano no musi ntawidogira ubundi tubanye neza mu gusentebe waravyemeje n'ico gituma washiye tugira zya mpapuro z'amasezerano yahungutse n'umusango abagabuye itongo.
Amatati y'amatongo ahinyanzarake niyama agarukiraho uruhande rudashimye umwumvikano w'umukibano ruritura mu gusentebe kugira ngo rukomoregwe. Paul Sindayigwanya ni wari yarahunze mu mwaka w'1972 avuga ko amatongo yakomorewe n'umugwi CNTB itakunze ko ayashikirizwa kuko yagumye aburabuzwa.
CNTB mu gisata cy'iyungururizo baraje kudushikiriza itongo riri ku irangi ariko abo bari bagi hagiye ntibyabaguye neza kana sena ntibifuza ko tubana baciye barwiruka ko mbere banadukomeretsa turi inzego z'ubutungane. Novuga ko atacyo zadufashije kuko bamwe mu bategetsi dufise muri ino komine ya Nyanzalake ntibumva umugambi w'uko abantu bosubizwa ibyabo. Nico gituma dusaba ko nubwo isekeza ariko iraba ko ubukundi kuntu leta itegeko ryasohose ngo bagukurikirana ukuntu yubahirizwa.
Mu mugujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo bavuga ko ikibazo cy'imanza zicibwa ntizije mu ngiro bakizi. Dieudonne Mbonimpa avugira uyu mugwi CNTB avuga ko baheza bakitura abajejwe intwaro.
Mu itegeko ritugenga dukorana n'abajejwe intwaro, dukorana n'abajejwe umutekano, igipolisi n'ubucamanza n'abajejwe ubutungane. Umuntu dushikirije ibintu bikananira nakabijamwo araheza akagaruka mu mugwa akatubwira nyamara mwe mwanshikiriza ntivyakunze. Aho rero twashikora kubajejwe intwaro kugira abashobore gufasha mwishigwa mu ngiro y'ingingo CNTB yarafashe.
Abo bajejwe intwaro basabwa gushira mu ngiro ingingo zo mu CNTB bavuga ko batoroherwa kuko imitwe yabo batunganiriza iba yashushe nkuko byemezwa na Augustin Basabose umukuru mutumba Bukeye.
Kwebwe mu ntwaro ntibitworoheye kuko ubu w'igihugu CNTB uje gushyira mu ngiro urasoma gusa akabatware kawetwe uje gushyira mu ngiro wakora ibyo wategetswe mu mpande zibiri uyu akavyumva undi ntavyumva twere dusigara mu kangaratete dusanga n'ibikorwa twokoze bica biba bike twiruka muri izo manza z'amatati yo gutabara abagomba kurwanira mu matongo kuko CNTB yirakora bakorera mu biro ibiba byose biba mu banyagihugu dutwara rero naho bafata ingingo kwitugumana umutima uhagaze ku murango no mu ijoro kwiteza umwanya n'umwanya kamarasa ashobora guseseka kubera ibyo bibazo by'amatongo.
Itegekanijwe kwisekeza ry'imanza z'amatongo n'ayandi matungo ryatanguye ku munsi wa mbere uheze mu ntara ya Makamba izorangira kuri uyu wa gatanu. Umugwi w'abakozi babiri ba CNTB ukaba wandikiwe kwiga amatati arenga 15 ku munsi umwe. Nyanzalake, Christine Munezero, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Christine Munezero. Aho ni naho doreje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Turi Turiko turasozera ibiganiro byacu rero turabashimiye mwe mwese rero mwaduteza amatwi kuri muri studio wa gatanu Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Na Fidele Niyongabo twadushimiye engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yegeranije ibiganiro twabashikirije kuri isa. Turashimiye rero kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandaranya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.